Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ndiye kuwasikiliza ijanio vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2019 ya Shortwave kumetero 19 dokumentero 2022 mu Rwanda mu 2019 jana kane nibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishiramwe ry'ugwaruka nyafrika mana mparanira majambere ya jape africaine mu ndwi ziriziheze ryaruguruye icese uruganda rw'iminsi itatu mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ibimenyeshamakuru rikorera ku butaka bw'u Burundi mu bijanye no gusimbataza agateka kazina muntu umwuga wabo wo gutangaza amakuru. Urwo ruganda rukaba guguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura n'umunyamabanga ntayegarizwa mu bashikiranganji mu bushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ubuhinga bwo gutumanako amakuru hamwe n'ibinyamakuru. Uruganda nk'urwo kandi rukaba rwatunganijwe ku murwa mukuru wa politiki y'i Gitega ku magenekezo ya 15, 14, 15, 16 uku kwezi nyene. Amenyesha amakuru bashika kuri 60 baritabye urwo ruganda ko ukarisha ubwenge cyane cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu. Mu kiganiro muri sana cyo munsi duhishije kuko twashoye kubona Eric Nsengimana arongo yishyira hamwe AJAP Africaine hari nawe yatunganije ubwo ruganda. Muraho neza Eric Nsengimana.
Yego turaha turashima na iko batumvise turabaramukije namwe Washington DC muraho.
Turaho turakomeye turi kumwe kandi abamenyesha amakuru babiri bitabye ubwo ruganda. Turi kumwe na Ndayishimiye Aline umuyobozi wa radio EFM. Muraho neza Aline Ndayishimiye.
Muraho neza Frederica.
Na mahoro neza. Turi kumwe kandi na Alain Majesté Mbarenga umuhinga akaba n'umwigisha mu bijanye no kumenyesha amakuru consultant en journalisme et communication. Alain Majesté Mbarenga asanzwe kandi ari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru iwacu. Muraho namwe Alain Majesté Mbarenga.
Washington DC.
Turakomeye ahi Bujumbura mwifashe gute?
Ni Bujumbura risaba ubukebuke na gahengwe.
Ni byiza cyane gose. Ni byiza cyane gose. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro mushikana Eric Nsengimana ikimbo cyo gutunganya uruganda nk'urugo rutumiye mu abenshi amakuru cyabaje mu gute.
Murakoze cyane ikiganiro cyo gutunganya uruganda ku bijyanye n'agateka kazi na muntu kubamenyesha amakuru cyakuzemo kubera ko tubona ariho ikitumvikana hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe bamwe bitwanye n'uko utamenya amategeko umwe wese aba mugenga mu kazi kiwe. Hanyuma kandi tuje twese twiyumvira tuti burya two kwigisha abamenyesha n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'amategeko abagenga birashobora gufasha ko bakora umwuga wabo atangorane bagize bitunze amategeko. Hanyuma kandi twiyumviriye kandi ko abamenyeshamakuru ari abantu bashyika inkuru kure
ari byiza ko twoganira ku bijyanye no gukwiragiza ibijyanye n'amategeko agenga agateka kazi na muntu hamwe kandi nuko bitunga gukora umwuga wabo bitunze agateka kazi na muntu bakirinda gucafuzanya kuko twabonye ko hari ibimenyesha makuru bicafuza abantu ibindi bigacafuza leta kubera ko baba bashazi ko baba ariko babanyanga uburenganzira bw'umwe rero ibyo byose nibyo byatumye twiyumvira ko twahanahana ibyiyumviro n'abamenyesha makuru kugira by'ukuri bashobore gukora bitunze amategeko kandi bitunze kubahirizanya hagati yabo no kubahiriza abo bavuga hanyuma bamenye n'ingene basohoza inkuru na cyane cyane inkuru zijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa icyo tukunda kuvuga mu gifaransa ngo portage de grande violation ingene zitohozwa ingene ziba koporote hanyuma turisunga tuba turaba ufasha kandi kumenya amategeko agenga umwuga wo mu gihugu
Eric Sigimana muri ko muvuga ko hari abamenyesha makuru batazi amategeko agenga umwuga wabo
ego nkuko byabonekanye no mu nama twagize hariho bamwe muri bo bavuze bati bamwe bavuga bati twe tukoze umwuga imyaka cumi ariko tuhejeje kwiga izi nyigisho tuhejeje gukurikirana uru ruganda ibyo twara dukora turabona ko tutara dukora twitunze amategeko nk'uko twategerezwa kuba tubikora rero twe twaje tubona ko twabyumviriye hageze ko dushobora kubikora kubera ko ari intuze ari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'abamenyesha makuru
abamenyesha makuru bitabye urwo ruganda bangana iki Eric muratwumva
abamenyesha makuru bitabye urwo ruganda bangana amajana atandatu bangana mirongo itandatu ni ukuvuga twashoboye kwiga kugira guhanahana ibyiyumviro ari amamedia mirongo itandatu akorera mu gihugu cy'u Burundi
murabona rero ko muri izo nganda zose mwatunganije mwashoboye gushikira umugambi mwamwishinze
ego turabona ko twashoboye gushika umugambi twari twishinze kuko benshi muri bo basoje kuhakura ibyiyumviro bitandukanye kandi bigira inama ko bagiye gukora bagiye guhindura ingendo uko bahora bakora atari ko bagiye kubandanya bakora umwuga wabo
reka namwe madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye muri urwo Rwanda hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru mutirengagije iyoherezwa ry'agateka kazamo
oya sinzi ko mwadusubira mwo Frederica
mugume mutira attention kuko ibyuma biragoye cyane rwose bihava bitugora reka namwe madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye muri urwo Rwanda hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru cyane cyane ku byerekeye iyoherezwa ry'agateka kazamo
ego nkuko nkiko yabivuze neza cyane basuye kumubwira ibintu bitandukanye kuko umwuga wo kumenyesha amakuru usanga ufitanye isano no kubungabunga cyangwa gutunganiriza cyangwa ibyo twakwita human rights mu Cyongereza kugira ngo umuntu wese ashobore kuba defenseur cyangwa ashobore kuba umuntu aharanira agateka kazi na muntu habaye hose hari igihe kenshi bw'abamenyesha amakuru ubona umengo uvuze amakuru ahegeze no ugasanga aho dukorera aho dutora ayo makuru ugasanga ari ukuntu kenshi bajya barakoreka tubahiriza agateka kazi na muntu ni byiza nk'umenyesha amakuru ukumva yuko bikuraba ubwa mbere ugashoboye gutahura nko birakuraba birandaba ko agateka kazi na muntu aho kari hose ukageza kugakarikira ibyo nabyo ntibiva kucyo uzetwe ntibiva ko indi kintu ariko birava yuko utegereje kubanza kumva ko uri umuntu mbere ko mbona umumenyesha amakuru ndi umuntu kandi guharanira agateka kazi na muntu aho mbaye hose si ibyo gusa twashobora kuvuga ibintu bitandukanye kwashoboka n'ingene umuntu ushobora kuvugira umuntu yarenganijwe mbega uge kuri terrain ugacane ku kibuga ugasanga umuntu kanaka wamurenganije bivuye kuiriya mbega ukusaga gute nk'umenyesha amakuru turashobora kuvuga imyifato zibereye umumenyesha amakuru ashobora kugira mu gihe ari ku kibuga agahura n'umuntu ayashoboye kurenganya kugira ngo asobore kugira icyo amufashije. Si gusa twashoboye kwiga ibintu
Ego namwe Alain Majesté barenga tu wabaze ikibazo twabajije Madame Aline Ndashibi ibintu mwa mwarakuye mu rwo ruganda mutari muzi imbere yo kurujamo nk'ibi
bwa mbere na mbere nagenda bashimiye kuba mwadutumiye hambanza kuvuga nk'umuhe cy'ubuhinga cyane kumesha amakuru mwuga amaze gukora iminsi itari mike hanyuma ubwa mbere na mbere kuva mu 2015 uwano hagati y'amesha makuru n'abarongozi warasubiye inyuma carasubiye inyuma ry'ibirenga ariko navuga kuko nk'uko nabivuga nk'uko no mu vyigwa bitandukanye n'abahinga mu kumesha makuru yabivuga nuko kandi niko bimeze abamesha makuru abarongozi n'abanyagihugu barasa amasezerano mu gifaransa bita contrat tacite ni ukuvuga ko ba bose barafise amasezerano nubwo atanditse iyo amasezerano twese dukorera abanyagihugu canke abenegihugu rero kuva mu 2015 rimwe rimwe wasanga habaye ibintu byinshi hari abamesha makuru bahunze kubera iyi mutekano muke wabaye mu gihugu c'Uburundi kubera kutaronka amakuru akwiye hari abantu umengo harayeho klima atari nziza hagati y'amesha makuru n'abarongozi ugasanga umengo abamesha makuru barabaye abasuye igihugu abamesha makuru kandi batera mu iterambere ry'igihugu basanga umesha makuru bafite uburongozi kugira ukore inkuru nziza iteze imbere igihugu bagufata nk'umwasi rero cece n'abamesha makuru ariko usanga barihiye ugasanga uravye ko hariyo n'abamenshi ari ngaha mu gihugu bashime turabasi nk'abandi bantu reka abaswe se dukore igihugu rero kumenya ko umesha makuru n'umurongozi bose bahuje ku kintu kimwe bakorera ku banyagihugu kuko atari kuvuga hari amesha makuru n'ibongo abarongozi ntibubaho n'akamaro k'abarongozi bubaho yaba umurongozi yabisha makuru bateza basinyira ku mugozi umwe akamenya ko ari kubakora abanyagihugu nacyo gituma rero hageze ko twese twakorera hamwe hageze ko twakorera kubara akaryo keza rero umuntu mwaka turi mu 2020 ibaye 2015 ko twamenya amategeko atugenga amategeko kumesha makuru ubwa mbere umesha makuru aza amategeko atugenga niko abamesha makuru bateye kuko n'abagenga n'amategeko atari menshi ni 28 yitwa code d'ethique de l'entreprise professionnelle abamesha makuru atari bake bayagendera n'abatari bake n'abatwinjira mu mwuga hari abatayanze mbwa byiza bo yamenye bakikorera kure
hariho amategeko ngenderwa ko nk'atanu ku isi hose agenga abamesha makuru bategerezwa kwisunga kugira ngo bagire inkuru zimeze neza atawuzegamiye inkuru atawubabwirije kuzikora ika inkuru atawuzegamiye ika n'inkuru gene ayo mategeko rero menshi muri abo bamenyesha makuru barayazi tugarutse rero kuri gitunganywa ry'urwo ruganda nashaka ndabaze Madame Aline Ndayishimiye hari ibintu mubona byari kuba byaganiwe muri iyo nama canke ukuntu yatunganijwe bitoba byarashimishije
Okay, merci Frédéric kusura kandi kunyizera ukama ijambo nibaza yuko abatunganije uruganda baragerageje gukora ku bice bitandukanye byari bikenewe uko bamenyesha amakuru tuva ngaho twize cyane tumenye mugabo mu minsi itatu urumva yuko batashobora gukora kuvuga ibintu byose byari bikenewe babivuge byose muri iyo minsi itatu baragerageje kubipfunyapfunya cyangwa kubigira kubipfunyapfunyiza mu byo yakora twigisha mugabo haracyakenewe n'igihugurwa haracyakenewe ubundi bubonano kugira ngo bishobore kungurana ubwenge mu buryo ubu na buriya
namwe nyine Alain icyo kibazo hari ibintu mubona urwo ruganda rutashoboye gushika ko mwavuze ibintu byinshi cyane rwose rwashoboye kungura ubwenge bw'abamesha makuru hari ibintu mubona byari kuba byashyizwe ku rutonde cyane uburyo urwo ruganda rwatunganijwe bikaba byarabuze kugira ngo umushya nta Eric Nsengimana niyasubira gutunganya u Rwanda nk'urwo azi abifatire ko
yego dawe narose bakwiye kwigisha muri iyo nama n'umuhinga wasanzwe atanga gukora amesha makuru barongozi bokorana cyari kigo nawe nahakoresha kandi nayo kwigisha kandi nawe abantu dusarabisinyoza ikintu gikomeye cyari gihari ni uko amesha makuru twaboneye hamwe amakosa yo mwuga dusukora isi yose tubona icyo kuva kugira umubano mwiza hagati y'abarongozi amesha makuru utera imbere kuneza abanyagihugu twabonye ko dufitaniye amasezerano duteze gushyira mu ngiro kugira abanyagihugu bose twabonye ko tubura inkuru barongozi bacu kandi bategereza kuduha amakuru. Hanyuma twaraciye hirya no hino turiga amategeko mpuzamakungu agenga iby'agateganyo na muntu, hama twaraciye hagati hirya no hino tukagacicura ko gahuza gacafe kamesurirwa mu muryango niwe bitarire nshyashya uraba abaminisitiri abamategeko tugenga dusanga amategeko meza, hama tugati ibintu twe twamenye ibitugenga aba barongozi bacu mbega ko tubarondera bakatwima amakuru bega ko batazi ko tuba dukeneye guteza imbere ko baba bazi ko dusangiye amasezerano yo guteza imbere igihugu. Twebwe hagati yacu amenshi amakuru twabonye ko hari ibintu byinshi bihatse kugira dukora neza kugira duteze imbere by'agatekazira muntu mu Burundi bikiri hasi cyane kugira tubiduze kugira dukorane mu runani ibyo bita singari hagati y'amakuru n'abarongozi. Ubwo twarineguye turabona ibigenda neza turitageza neza. Hadi kuba byiza iyo bari gutumira abarongozi nabo nyine bakabona ibikagenda neza kujya duteza imbere igihugu. Nibaza ko bari bateguye Uganda barabumve ko byari ibintu byiza cyane, bari bateguye ibikorwa byiza kibagenga, hari abavuga ko n'abavuzi bakabona ko hari agahatse Murundi mu kirundi avuga ngo karaya mu Uganda ntibacura. Ariko ituma rero abarongozi kumenya amategeko abagenga Uganda na mbere, kuko uko menshi amavuga ko amategeko batabagenga abarongozi abafite amaba gatandukanye, hariho bamwe baba batazi amategeko atagira, hari batazi kuri agatekazi na muntu kumirizwa, hari batazi amategeko mpuzamakungu agira agatekazi na muntu, hari batazi n'itegeko rigenga abamenyesha amakuru b'abarongozi, hariho n'abatazi amategeko agenga abamenyesha amakuru, hari n'abakitiranye abamenyesha amakuru bakabatazirana bakabitiranye n'abandi bantu batandukanye. Rero byakubaze ko n'abarongozi bari kumenya ibibarigenga kugira dukore ku mukozi umwe dusa kuzumwe duteze imbere igihugu cyacu kuki wacu namwasi igihugu menshi amakuru smart igihugu kuki umurongo utari umwasi igihugu kuki umujyanye igihugu utari umwasi igihugu twese turi bamwe nacyo gituma tuteza kumenya amategeko n'ubundi tukamenya aho umwatanguriye n'uwo ndaheretse
nacyo
gituma rero
Monsieur Nahe Eric Nsengimana ibi nushikijwe na Alain Majesté a na Aline ndayishimiye n'ibintu mushobora kugufatira ko mu gihe muzofata umugambi wo gutunganya izindi nganda.
Yego, ni ibyo bashyize birumvikana. Navuga ko twogira twakoreraho ariko birakwiye ko badoma kusohoke bakavuga bati abantu bakeneye kugira bashobore kutwitaba urwo ruganda ni bande, kuko twebwe kuri kote y'ishyirahamwe ryacu twatumiye ubushikiranganji bubajejwe ibimenyeshamakuru ni ukuvuga userukira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu mwuga wo kumenyesha amakuru, kandi navuga ko umushikiranganji yari arumvise ubutumwa bwiwe haba mu gisagara cya Bujumbura igisitazi twamaranye kuva tugitangura gutsinda turangize, yarumvise umuyobozi ntayegayezwa ni ukuvuga icyariro ciwe amuserukira mu Gitega, naho arumvisa umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ama media ni ukuvuga ko ivyiyumviro bashikirije leta vyanshitse iyo bija, ni ukuvuga ko ikintu gikenewe hakenewe ko hoba sisi cyane kirikirano akize twavuganye ko biriko biraja mu ngiro. Rero hariho nk'abandi babona ko bari bakeneye by'ukuri ku ruhande rwa guverinoma batari kujamo, we nta nkeka ko mu bindi bikorwa tuzatunganya tuzobatumira kugira nabo bashobore guhabwa izo nyigisho.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ibintu byinshi mwakwiye muri urwo ruganda, ingana rero nk'izo ni inganda zizobandanya, ikintu mwibaza cyotuma amenyesha amakuru batagize amahirwe yo kuja mu rwo ruganda muri izo nganda bumva ko bikenewe ko bazijamo nk'ibi ibintu nyamukuru mwahakuye ikintu mwatahukanye?
Ego Frederic, nyemeye ndagushimira ukira kandi nyemeye ndagire mvuge ngo azape yagize neza gutegura aza gutekanya uruganda rw'amenyesha amakuru batandukanye, mugabo twavuze yuko hari utuntu usanga duhaze twotezwa imbere ubukurikira. Kimwe muri icyo nagerageje kuvuga ni uko muri iyo kaje yavuze nyakubahwa warongoye ajape aravuga yuko badotegura suivi kugira ngo barabe yuko ibyo bigishije tubagenda kushira mu ngiro na ngene cyaza nka cyavuga ni nibyiza basoko gutegura mu ndi Rwanda bakiyumvira ko kuba yobozi cyangwa kubarongozi ama media atandukanye ivyo cyayifashike cyabifasha ko wa mumenyesha makuru avuye kubyiga aza agahabwa ikaze mu kimenyesha makuru akoreramwo kugirango ashobore gufasha kwigisha nabo abandi batashoboye gushikirwa na ajab iyo mvuga ni ko yanzi yuko biragoye kugira ngo ajab Burundi ishobore gutumira amenyesha makuru bose bahari mu gihugu cy'u Burundi ko turi benshi cyane mbwambwe ba ubutumwa mu Rwanda ko bayobozi b'amaradiyo cyangwa n'imenyesha makuru kugira ngo nabo nyine batahure iyo ntumbero byo ngo babafashe kuza barabogora mu gihe ibintu bya habaye dukose kanaka kugira ngo dushobore gukosorwa
ala majeste barenga icyo kibazo nyene haba amenyesha makuru bataje mu Rwanda ikintu umva bahombye n'ikihe ikintu cyo batuma bahurumbira kuja mu zindi nganda zotunganywa n'ikihe
mu vie amategeko aravuga mu kifundi mu gifaransa niba bavuga neza ngo ni licence ignorée sa loi kuba abantu bose bategeza kumenya amategeko n'amategeko abagenga abamesha makuru bwa Belvoni kino shiza kumenya amategeko abagenga n'ibyigishwa iminsi yose kandi bateza gukari isuge kandi cyane kiza cyane ko baguma hagati yabo bagahurwa na cyane cyane ko mu Burundi atashira hamwe rihuza abamesha makuru rigihari uno munsi bandi baganiriramwo ni makeyi ndise ndigahoraho n'ikiyemeye n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi kiyagi kubakwaraga zigakomeye cyane rero kuma bahura bakayaga ibijyanye n'amategeko y'umwuga wabo n'amategeko abagenga ndakeka ko bategereza kumenya ko mu gihe amategeko abagenga n'amategeko mpuzamakungu ateza mu bihugu byiza mu kintu nagira mvuge ni ikintu kimwe ku ishyamba abantu biyumvira gukora ikintu cyiza mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'uburongozi ubwa mbere ni ukumenya ko abantu ba mbere bateza kumenya n'abarongozi guhera ku gutuba gushika ku mushikiranganji ariyo ngo twashimye ko hari umushikiranganji ukumesha amakuru ashobora kuba hari mugabo biragoye mukuru w'umutumba atabizi mu cendo zone atabizi mu sitadire atabizi uramatara atabizi abo bandi bo bantu baba bajetara ni babageze ibintu byose niho abica makuru agira ibibazo bari barondera amakuru bari barondera bimwe bita ekiride de information barondera bimwe bita ama societe information kugira ngo karose ama societe information aho hose hari abantu muri abantu bakifata abamesha amakuru nk'abasi bakibagira ko abamesha amakuru atari abasi ahubwo ari abantu baterera mu iterambere ry'igihugu kuri kuraba na les objectifs de développement durable z'igihugu urabona ko GCO sizaoni urabona ko uhagwamesha makuru ayitangiye nacyo gituma rero abantu bose bafite iterambere ry'igihugu baciye kumesha makuru batokubagira abarongozi bakusha abarongozi guhera hasi gushika hejuru ko bafise uruhara mu kumenya mu kubahiriza abateka mu kumesha makuru kuko amesha makuru amenya amateka y'Afurika hanyuma atashyira ku giro hamba agahabwa uburenganzira bwo gukora isiyose atajya agumbwe agafatwa nk'umuntu akora atira mu iterambere birafasha mu iterambere ry'igihugu ko iterambere ry'ukumesha makuru kwiga gukoresha makuru iteye imbere na demokarasi ndetse gituma rero ariko barakora ibintu byose ni byiza cyane mugabo atiyo by'abarongozi kwigisha abamesha makuru byiza kwigisha makuru amategeko abagenda ni byiza ni nabyo bakora iminsi yose no guhugura mugabo ntaba barongozi b'abantu bato bato bamwe bakora imitungo bamwe bashefu de zone baba guverineri n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru mu bushirangani tutibagiye n'ababavugizi b'ubushirangani kuko bashika mu karondeza makuru kuri ahatanduka ukabura kwereka kwera umunyamakuru munsi mu Burundi hari abantu batarakura kajeke n'abantu bariko baratahura ni birakwiye ko barafasha n'abandi bataratahura kuba mbere batahura za ko biko bieza ibintu byo gutosora ibyamiza hagati mu gihindo ko bazajya bahibiriza kubahibiriza amesha makuru bakayibiriza n'abarongozi kuko dukomeje ko dusenyera ku
gusenyera ku ngozi ni ikintu gihambaye cyane rwose icyo kiturushikanye ku kibazo gikurikira cyo kumenya ibintu ku kivuga bimwe mwashikirije muvuga ko kenshi na kenshi umenyesha makuru afatwa nk'umwansi kugira ibintu bihinduke mu shiga na Eric Nsengimana zogenda gute icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane nibaza ko atari muri rusange kubera ko twarabirari hamwe turabica hirya no hino kandi turabona ikibituma nuko kenshi na kenshi usanga aba umuntu abari karondera inkuru adashobora kuba afite nuvuga uburyo kuko menya ingene arondera inkuru yiwe. Rero twarabiciye hirya no hino turaraba ingene rufata uwuguha inkuru, hanyuma turaraba n'uburyo ushobora gufata nk'uguha inkuru, kubera uno munsi ushobora kuguha inkuru ejo ugaca ugenda ukavuga icyo wishakiye ku nkuru yaguhaye ugarutse ntagusubira kuguha inkuru, cyane ukayipitikata ukayishyira ko intro idahuye n'ibyo yavuze aca avuga ati oke kumva washinze guhindura inkuru yanjye ubundi munsi nasubira kuguha inkuru.
Ibyo byo guhindura inkuru ni ibintu biteye ku bintu n'amategeko agenga amenyeshamakuru.
Ego ni twarabonye ko aricyo kinini kwaricyo kintu kinini gikuru gituma abategetsi bana kuha inkuru abamenyeshamakuru. Hanyuma tumaze kubibona uko rero twarabonye ko hariho ubundi buryo ushobora gufatamo uguha inkuru ukamufata by'ukuri nk'umuntu aguha inkuru kandi bikapana n'uburyo kandi wamwiyegereje kugira ashobore kuguha inkuru. Kukubera benshi twagiye dusanga batashobora kumenya ingene baprosha ababayigiye. Rero icyo nicyo kenshi twaje tubona ko gishobora gutuma usanga ugiye kunterefona kugira ngo mbaze inkuru ndakwanze radiyo yawe ni hanyuma kenshi bashobora kupfa kubera ko aba atakwizeye ko ibyo aza kuvuga ari byiza kumuvugira. Rero icyo kokwa ni uko umumenyeshamakuru yakora akazi kiwe yisunze amategeko agakora akazi kiwe mu buryo adakomeretsa uwamuhaye inkuru kandi akavuga by'ukuri ibyo uwamuhaye inkuru yamubwiye. Ntacapata ibibazo yamubajije acabipanga n'ibindi atamubajijeko kugira ngo ace amukura ku icyizere mu nyuma niyo aza kumurondera ntazo muha inkuru cyane niyo yamona no mu karere atwara aca mvuga ati yo aje kurondera inkuru zitari zo murabe neza aca gucafuza abanyagihugu ngaha ari inkuru abanyagihugu zishobora kubagirira akamaro atari inkuru uvuga ubona ko iza gucanishamo cyane ari inkuru itagize akamaro umunyagihugu. Rero mu gihe abamenyeshamakuru bokora bitunze amategeko bakirinda gucafuza abagenzi babo bakirinda gucafuza abakora ku makuru nta nkeka ko umuntu w'abamenyeshamakuru umumenyeshamakuru atazubakwa mu Burundi kandi atakirwa n'uwo ari we wese.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ikibazo cyo kwimana amakuru cyavuzwe, ikibazo cyo kwinubana, eka ikibazo cyo kwita amenyeshamakuru abansi, ibyo bintu byifashe gute, ibyo bintu byorangira gute? Turazi ko muri iki gihe amenyeshamakuru eka igitinyiro murengera baba hanze y'igihugu muri iki gihe, ibyo bintu byo torerwa umuti gute?
Murakoze Frederic. Mugabo umunyemeye ntangure mvuge nti ikintu cyose iyo kitangura kiba gifite aho cyatanguriye naho kiriko kiraja, kandi iyo ukeneye gutorera inyishu ikibazo ubanza kuja mu miji ukaraba imiji yatumye icyo kintu kiba, hanyuma mara kuyikuraho ikibazo kitakigatorerwa inyishu. Rero nkanje nka Adine Ndayishimiye nivuye ku giti wanje, ndabona yuko kwinubana ale majesite yivuze neza ati kwinubana ko bamenyeshamakuru na n'uburongozi ndetse n'indongozi zitandukanye zaragaragaye cyane inyuma y'ibihumbi 2014-2015 uko rero hamaze kuba ikintu nk'icyo cyangwa bimaze gutangura nk'uko byari bigoye cyane ko abantu bagarukana icyizero. Jewe cyo novuga ko solution cyangwa inyishu mbona yofasha gutorera inyishu icyo kibazo nk'uko icya mbere kijya Eric yavuze, nuko wamenyeshamakuru tumenya akazi kacu by'ukuri, ukamenya wowe amategeko akugenga ayo ariyo, hanyuma ukagerageza kugendera ayo mategeko, hanyuma nyine amategeko nyine abasanzwe akavuge nje nk'umumenyeshamakuru mfise amategeko angenga kandi ndongozi kanaka yizigiwe n'abenegihugu cyangwa n'abanyagihugu irafise amategeko nayo nyine itegerezwa gukurikizwa cyangwa kubwirako. Ndetse mbona yuko impande zose umuntu wese akurikije amategeko y'iwiwe agakora akazi k'iwiwe kuko ategerezwa gukora, uwategerezwa gutanga amakuru akayatanga, uwategerezwa kuyakira nawe akayakira akayatanga mu bwizigigo.
Ego me.
Chance shimangira gatoya. Ni cyakiringe cyo kuvuga ngo bega inkuru ikuye gutangwa ni ya igiye kuri bande yakirwa gute ifite impact iyahe mu kibano kwerege tutandika inkuru nkamenyesha makuru nivyo ugasanga uratanze inkuru utiyumviriye audience cyangwa utiyumviriye andi haniza denga cengera ko nkebura bagenzanje bamenyesha makuru yuko tugiye kuraba tukiga ko biri mubi tugenga bino mateka tugenga hama nazo n'indongozi nazo zigakurikiza mateka tigenga uko mu kazi zije twarimo no gutanga makuru akwiye
Ana majeste barenga no kubganyu ikintu cyo torera umuti ikibazo amenyesha makuru ahura naco ikakwimwa inkuru canke gufatwa kivunga ika no kwinubwa ibyo bintu byohera gute umuti woba uyiwe
niko ndavuga ati harabantu kubera kubera iterambere ryo gukomesha makuru bimwe bita technologie de l'information de la communication n'imbuga ngurukana mu media réseaux sociaux bashaka kwitumesha makuru gasanga ubwese sheni YouTube abuze ibintu bitandukanye yisangije cyangwa ngo numesha makuru n'ejo bituma kumesha umunyesha makuru biratandukanye haba kubera ibintu biko biragorana mu gihe ukwera ukene arabantu sige bita abamesha makuru kubibure no mu gushora umuntu akafite no musa kubura kimesha makuru ndashore guhemba umuntu numwe n'abafise abantu nabambwe hakacaje mu bintu kutavanya abantu bitinse basanga n'abantu bakarishimuka ku mubiri bashashe abantu bakisubiye rero nagahatse mu cyane ku banda cyari abesha bashasha ko ari binjira mu mwuga kuko no musa ku rukora bo abagi abantu bashiga bita benshi batari bo ugashusanga abantu batazi itegeko narimwe ugasanga abana bashasha bageze abashure kwera afise channel yiwe ya YouTube afise Facebook avugira ko akafise n'umukameraman yisumesha makuru ivyo byose rero ni ibintu bivyo guhagurikirwa hamba bikaranduranwa n'imiza mesha makuru akabazi umwuga wiwe hanyuma na rwa rwego rujeje gucubira ko imesha makuru bikora bakamenya ko sawa polisi sawa jandarume ni urwego ruringa kugira ufasha mesha makuru kumenya amateka n'amategeko abagenga kubafasha gushyiraho umwuga wo kumesha makuru kugira ukore neza hanyuma bariko barasahiriza nabo bandi bakarenza ubwenge abamesha makuru cyane abakora injira mu mwuga ndabashasha bashyiraho urwego guhuza abamesha makuru ibimesha makuru abarongoye igihugu bakayaga bakamenya n'abakumvikana twese tuko duterera umuganda mu iterambere ry'igihugu bakamenya ko atari abasi b'igihugu kuko umwe wese Frederic n'abandi ko ndavugira ku iradiyo ndafise abanyumviriza wari umurongozi ndamurongoye abantu urafise abantu urongoye abantu urongoye kugira bagombera abantu babimenye kuko bakorera n'umesha makuru bajyaga ibijyanye no kumesha makuru ibijyanye kuko abantu basanzwe bizi ibintu byo kumesha makuru bita communication baravuga ngo on ne peut pas communiquer nubwo twe usanga rero birakeneye ko neza igihugu kigenda neza nabi
uko wivuze amakuru yatangaza uko ameze reka tubonereho akanya ko gusaba na Eric Nsengimana nawe nyine agire icavuze cyane cyane mu gutera akamo kugira ngo icyo cyuka kiza kibeho akamo mu batabategetsi cyane cyane nkabo bimana amakuru cyangwa yabo nuwa abamenyesha makuru kama motera amenyesha makuru nabo nyine kugira ngo ntibabandanye binubwa nakahe mushya na Eric Nsengimana
twebwe akamo dutera akamo ka mbere dutera abamenyesha makuru nuko bo nyine bobanza kuyiha agaciro bo kuyiha agaciro gute abantu babonye bariko barashikiriza ibitari byo kandi basanzwe babazi ku izina ry'abamenyesha makuru bo bashengeza nk'abamenyesha makuru kugira ngo umwuga wabo ugire agaciro hanyuma akamo kandi ntera leta bo mpaka abamenyesha makuru bose bafite amajournal cyangwa amamedia ahemba abantu nica n'ikize arabo twumvise bahembwa ibihumbi 15 ku kwezi, abandi nabo ntibanabahembe bakirikwa barakorera ubusa. Ayo maradiyo akugagwa agafungwa ku rutonde rw'amaradiyo akorera mu Burundi kubera niyo acafufungwa abamenyesha makuru, kuko usanga ari ba bandi barose ubaha amakuru kugira ngo ubaha amahera kugira ngo bashobore kuvuga ibyo bashaka, baca babivuga kugira barondere ingene babaho uyu munsi. Ugasanga bavuga ngo bajye nabo muri opozisiyo, mugabo ugasanga babivugishijwe n'ubukene kubera ari abo muri opozisiyo canke abasiri igihugu, ahubwo babivugishijwe no kugira ngo ejo baronke ingene bashobora kubaho. Rero ibyo bakabitandukanya cyane, ntibibaze ngo abantu bose bavuga nabi igihugu canke bacyoze ngo abamenyeshamakuru ngo ni abamenyeshamakuru babahengamye bari muri politike. Oya, hariho nabo bidasaba ko wajya muri politike nk'umuntu ayambaye ibihumbi 15 arose ubumuha $100 akamuha informasi itariyo akabimwemerera ko ayimuha ashobora kuyimuha. Rero mu kwiha agateka
ariko ngaho Eric umumenyeshamakuru aba ari wifise cyangwa atifise aba ariko arenga ku mategeko akomeye cyane rwose agenga umwuga w'amenyeshamakuru, aho naho abakaru itegeko rivuga ko umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga.
Yego, umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga, ariko nagomba ndabamenyeshe Frederic ko atamuntu yigenga ashonje. Ivyo nyene yari tempo ca hirya no hino kuko vyarapfuswe sije nabivuze vyarapfuswe mu nama ko atamuntu yigenga ashonje, urose uguha amafaranga ntiworeka gutanga inkuru zitarizo kandi zamazatanzwe uko ari ivyo bita kugurisha inkuru. Mbere banashaka kubimenyesha amakuru vyo hanze ndabivu kuko babivuze, ugasanga batanze inkuru zitarizo kubera ubukene. Rero muri ico gihe nico ndiko ndakugakoresha yo feyako cane, ikamenya ko abamenyeshamakuru bose atari abamenyeshamakuru, ikabikorera ko senise ministere ya komunikasiyo igafata ya mbere mu gukontrola ibimenyeshamakuru vyose bihari mu Burundi, bakaraba by'ukuri ko ari ibimenyeshamakuru bikwije amategeko kugira n'umumenyeshamakuru agiye gukora akora akazi kiwe akwije nawe nyine amategeko, hamwe atawuvuga ngo ngwejo ngo nako kubera ko naka kintu. Twarumvise kandi ko hariho n'abamenyeshamakuru bashaka kwigenga bakazana amakuru hanyuma bakeko bakayabahindura. Ibyo nohanura abatwara amaradiyo n'abanditsi ko bobihagarika n'amateleviziyo, bakareka umumenyeshamakuru, bakamenya ko umumenyeshamakuru ashobora guheba akazi iyo ushatse kumuhindurira inkuru yakoreye kuri tele kandi ukamutekerera, bakamenya ko bihanwa n'amategeko. Rero nk'uko bagize nk'uko babishyikirije, twagomba tutumye akagohe abayobozi bayiyoboye ibimenyeshamakuru n'abandi bakingire cyane umumenyeshamakuru by'ukuri yigenge mu kurondera inkuru, gutyo uzosanga umwuga wo kumenyeshamakuru ari umwuga ugize agaciro, uzosanga bumvikana cyane na leta, kandi ikindi nacyo uzosanga n'abamenyeshamakuru nyene bagize n'akazoza keza mu bikorwa byabo bagakora bizunze, kandi novuga akarangamutima icyo twita deontologie professionnelle ya journaliste.
Egome, Madame Aline Ndayishimiye, havuzwe kwinubana eka kwitiranya abantu kivunga kutatanga makuru kwinuba menshi amakuru naka mu motera batitsi canke abantu bose batanga inkuru nakahe akama nako motera abamenshi amakuru kugira ngo ntibabandanye binubwa canke bakora ibintu byoba byotuma eka binubwa batisunze amategeko agenga umwuga wabo akama motera imizwi yose naka.
Ngo murakoze kuza hehe munyemere mvuge nk'ubu impande zose zirasiye icyo dukora kugira ngo umwuga wo guhanahana amakuru mu gihugu cyacu Burundi utere uca imbere. Niyo ishya navuga mu kuba umunyeshamakuru uko nagenda umunyeshamakuru mihereye ko bivuga yuko dukwiye kugendera amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibi rero bitandukanye na bitanu tukanye no kwizwa twa dusanga tubamwe rika tubuje neza nta weekend ashonje abaho ayano teratama abenyesoma kudahamira amaronko cyangwa gutemera yuko inkuru ihinduka kubera aga basigaye bakitangwa gafunda zifaranga ugasanga uremeye guhindura inkuru kubera imvo kanaka itaza gufasha benshi ifasha wowe nyine gusa
ariko teratama yuko ayo yo baramaronko menshi kuko mu bihugu byubahiriza amategeko eka ahantu hose ibinyamakuru byubahiriza amategeko umenyesha amakuru afashe igiturire agatangaza inkuru itari yo urumva iyo fumabura icyo giturire hako abura akazi kuko kenshi na kenshi aca kugwa mu kazi
kenshi na kenshi iyo amufashe nk'uyu natwe n'igihugu ku ruhande rw'abayobozi b'amaradiyo cyangwa n'imenyesha amakuru bitandukanye kenshi umuntu nk'uyu mufashe arahanwa agatakaza akazi k'iwe ugasanga abayeho nabi mugabo ikibazo gihari ahanwa yamaze gukora ikosa mbona umengo kiza ni uko abantu ko kurinda ayo makosa imbere yuko duhanwa kuko umenye yuko umunyambwa aba umwe agatukisha umuryango yamara kuba umwe hanyuma nagendera amategeko y'umwuga kuko niba bica biza kuvuga ngo bamenyesha amakuru ntibagendera akarangamutima k'umwuga ese mbona umengo umuntu wese umenyesha amakuru ahari bagenzanje ariko aranyumviriza kugerageza kugendera akarangamutima k'umwuga wacu kuko amategeko arahari kandi ari fair niko navuga arahari bize tuyategereza kwiki ariyo mvuze ku seno saba nawe urundi ruhande wabwiye ko nsaba urundi ruhande rw'indongozi cyangwa
rw'abatanga amakuru bose
imana atanga amakuru bose muri rusange ugasanga barayimana icyo navuga umumenyesha amakuru ntiyarakwiye kwinubwa umumenyesha amakuru ntiyarakwiye kuba ari umuntu wakwegezwa kure uwo kanatsinda tuzashushanya mu iterambere ry'igihugu rero abatanga amakuru bose ntibatahure icya mbere yuko batanga amakuru kugira ngo afashe mu kubaka igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi kuko mu gihe hatabayemo gutanga itangwa ry'amakuru niho haca haza bya bindi bavuga ngo ariko hatangwa amakuru atari meza kuko abategetsi kuyatanga ntibashimye kuyatanga kandi baravuga yuko utashimye kutanga inkuru kanaka hajya nyine utumye haba ari inkuru utadedeza
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Atuga ku jambo madame. Aline usozele?
Ego. Sozera mvuga ni imande zote kwa sote dokora. Yaba ni na baje mu tana makuru akora ni
bitaka ntaka. Yaba ni kwa 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 kwa
aba twabwirizwa dutegerezwa gufashanya kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi rero mu gihe abajeje gutanga amakuru batariko barayatanga nanye ntimusege butanze bidashobora kuvuga ati byagenze uko hari uwundi muntu ava kwigusanga uko bitari rero nateratama abantu bafise amakuru niba yatanze hanyuma akoreshwe neza hamara tubamenyesha amakuru tuyakire neza kandi tukurikize utakarangamutima k'umwuga wacu
ego me
nacangira ko nange mane ngo gurundi rundi ko bayobuzwa ma kubenye sama kuru aho usanga umenye sama kuru adakaje imuri avuye ku kibuga mugabo kubera imvukanaka imvukanaka twazibuze ubuke n'ibi acanga iguru ikirahindurwa nubona ko ibintu byose byohinduka.
Ego me murakoze alain majesté barenga ikintu namwe mubona cyo kugira ngo kwinubana birangire eka amenyesha makuru habwe inkuru n'abantu bose bazifise batabinuba eka ikintu amenshi makuru bogira nabo nyene kugira ngo bagabanye umwikeko canke eka ukwinuba baba bafitiwe iha ukorwa iki kubwanye
ubwambe na mbere kumesha makuru sakazi ndagita ibanga nibanga kuko umuntu aja kumesha makuru benshi ni nk'umuganga ariko ararokora ubuzima bw'abantu nacyo gituma ko ndagita ibanga kuba uvuze ko uhemba umuca makuru ntiburaga amafaranga umuha no kwi
subiramwo byacitse
umwuga wo kumesha amakuru si akazi ahubwo ni ibanga kuko umwuga wo kumesha amakuru ndawugereranyije nk'abantu bakora abantu mu bitaro muri urgence nicyo gituma rero ari ibanga umuntu ajya kumesha amakuru n'umuntu aba wikunda kandi ateza gukorera umwuga wiwe nacyo gituma bari kuba baravuga ngo ibyo abamesha amakuru bajya ngo iturire ntibaza ko gushaka uno munsi mu Burundi amesha amakuru umumesha amakuru izi icyo akora aza akaranga ko umwuga wiwe ibyo bintu ntabyo akora kandi si ukuvuga ngo n'abantu bahembwa amahera menshi abantu bakunda umwuga wabo hamba ikindi kintu nacyo ntiyashobora gutera imbere ku gihugu demokrasi atabwiriye bwo kumesha amakuru buhari nacyo gituma baba abategetsi b'abantu bose bameze kumenya ko ubwigenge bwo kumesha amakuru ni karara mu ruganda ntibacura ntiyashobora kuba iterambere ry'ukumesha amakuru atabwiriye bwo kumesha amakuru buhari nacyo gituma rero abamesha amakuru bategeka kurwanira ubwigenge bwabo hanyuma bagakura umwuga wabo bakurikije amategeko ayo mategeko nayo yaratomoye ukuntu avuga aratomoye yaba amategeko y'u Burundi yaba itegeko rigenewe kumesha amakuru yaba amategeko mpuzamakungu birazi ukuntu umesha amakuru ateza gukora mu gihe akurikije amategeko neza nta nkeka baramwizera nacyo gituma rero ndiravuga ko abamesha amakuru b'u Burundi baragerageza kuva 2015 byagiye birasubira inyuma hamwe kuri harabahunze n'abasigaye mu gihugu cy'u Burundi nagira terike nagira kwanza shimira amesha amakuru k'ubutaka bw'u Burundi barakora cyane n'abantu bakora mu bintu bigoye mu bihe bigoye cyane rwose bwabakagerageza guteza imbere kumesha amakuru nacyo gituma abantu bose boteza gushimira amakuru k'ubutaka bw'u Burundi ukuntu bakora umwuga wabo hanyuma natwe bamesha amakuru na twitter akamo turazi ko umwuga wacu ugoye duteza gukurikiza amategeko tugenda duheza gukora uko amategeko yacu tugenda tukamenya ko dufitanye amasezerano n'abanyagihugu tukamenya ko tudateze gutanga amategeko amakuru adatohojwe neza kuko amakuru adatohojwe neza bari bihuha yari bihuraho acaturira ibyo rero nta mumesha amakuru w'akarorero yo kwiyumvira ko yokora amakuru y'ibihuha amakuru yoza turi igihugu nacyo gituma rero amakuru y'abameze y'abamabi twayavuga uko ari tutavuze imvugo ndenza rugero tukabivuga uko ari kuko bivuga mu gifaransa ngo lefesotiti amakuru yacu amakuru agomba ari amakuru nta kuyahinyagirwa cyangwa ugira imvugo ndetse ari ubwo kubategetsi nabo umubesha amakuru si umwasi w'igihugu umubesha amakuru mbere yuko abamubesha amakuru aba ari umunyagihugu ni umuntu atanga ikori ni umuntu yiga ni umuntu aba afite n'abana ashyira mu ishuri ni umuntu ahageze amatora aratora mu bandi ni umuntu ashobora kugira akamaro mu iterambere ry'igihugu n'umuntu aje kugasuma n'umuntu aje mu biro agasaba ijambo ni ukuvuga ko umumesha amakuru ni umunyagihugu nk'abandi banyagihugu niho umusirikare niho umupolisi niho umukozi wa leta kuko n'umunyagihugu Burundi asekaraga muntu y'u Burundi bumenye ko atarabasomye turatera mu iterambere ry'igihugu nacyo gituma rero ntimudufate nk'abazi dufate nk'abantu batera mu iterambere nacyo gituma rero ngo twiyegereze turi bene wanyu dusarikanye dukora akazi ko guteza imbere igihugu kuko nimushobora guteza imbere igihugu mwabategetsimwe mutakaba n'abamesha amakuru ndetse abamesha amakuru ushobora guteza imbere umwuga wacu tutari kumwe namwe nacyo gituma byanga bikunda urunani rw'abamesha amakuru n'abarongozi rutegezwa kubaho kugira iterambere itere imbere kugira demokarasi isimbatare ya demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubirako
wagarutse se bon reka tubandanye rero sigimana uruganda mwatunganije ni uruganda rukomeye nk'uko turabyumva byivugirwa n'amenshamakuru abamenshamakuru bagize uruhara ni 60 ariko turazi ko mu Burundi hari abamenshamakuru benshi cyane rwose mwaba mufise umugambi wo gutunganya urundi ruganda kugira ngo n'abamenshamakuru batashobore kuruzamo barugiremo uruhara
ego murakoze cyane turafite umugambi wo gutunganya ibindi bikorwa nk'ibyo kubamenyesha amakuru ndetse no ku yindi migwi itandukanye kuko twabonye ko ari umugwi ukenewe cyane mu gihugu, ko ari byiza ko tubananye duhanaha n'ibyumviro nk'ibyo, hanyuma tugashyika ku ihangiro twihaye. Kuko nk'ubu bateko mu Burundi hari n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashure yigisha abamenyeshamakuru, icyo twakwita ecole de journalistique rihari. Icyo cyose ubushikiranganji bwaremeye ko bugiye kugihagurukira, bwejeje kuvugana na guverinema bakagira ikigo bakaraba ku iryo shure ryabaho mu Burundi. Ni byiza rero ko twobandanya icyo gikorwa kugira ngo ibitariko biragenda neza, bishobore kugenda neza muri uwo mwuga. Kandi twizera neza ko nk'uko mwumvise babishikirije ariko haraba impinduka cyane. Hanyuma abandi bamenyeshama ko batashoboye kuhashika, abandi barashoboye kuhashika nk'uko tuba twatumiye abayobozi, ariko batumukira abakora ibiganiro, harimo n'abayobozi bitabye nk'uko mubona Aline ariko aravugira ngaha n'umuyobozi w'i radiyo na televiziyo. Rero abo bazobishitsa cyane ibyo bize kubo batwara, hanyuma natwe tuzobananya kandi tugerageza ko abamenyeshamakuru batari bake bashobora gushika, bashobora gushikirwa n'inyigisho nk'izo, kuko twabonye ko ari nkenerwa zari zikenewe.
Tukiri kuri wenyine Eric Nsengimana, ishyirahamwe ya JAP Africaine rikorera muri Afrika nka hose, si ubwa mbere mukoranya nk'urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye, ku byerekeye gutangaza amakuru, ku byerekeye inyigisho, gukoresha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru. Uwa munsi mugambi ni ugutumira n'abandi bamenyeshamakuru bari muri Afrika, cyane cyane mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini.
Murakoze cyane. Uko tuzogenda tuzakorana n'abamenyeshamakuru bo ngaha, niko ibyumviro uko bazobishyikiriza bakavuga bati turifuza umumenyeshamakuru kanaka cyangwa turifuza gukorana n'abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu, cyangwa twifuza ko abamenyeshamakuru nk'aba bo batubera modele, nk'uko batubwiye ati ari umumenyeshamakuru yitwa Laurent Ndayihurume basanze basaruza ko yari umumenyeshamakuru w'ukuri, yakora amakuru neza akatunganiriza bose ku mpande zose, kandi ata makuru yabura ku muntu n'umwe. Rero nk'uko bashobora kuvuga turakeneye nk'umumenyeshamakuru nk'uwo yashobora kuza kuduka ihiriza ubwenge, kuko twebwe uko tubikora hariho amanama dukora ku rwego mpuzamakungu, tukagira n'amanama yo ku rwego rw'akarere, tukagira n'amanama rero yo ku rwego rw'igihugu. Ubu twakiri ubwoba bw'igihugu, ariko uburyo budukundiye nabo nyine bakabisaba baba baje mu nama bakabona ko bikenewe, ntaco buza ko tutabishyira mu migambi ya kazoza ko twabahuza n'abandi bamenyeshamakuru bo mu bindi bihugu.
Madame Aline Ndayishimiye na Mushyanahe Hala Majesty Barenga, mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'ukuntu abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo ku buryo bwumvikana, mukaba mwashimiye cyane cyane ku bwigenge bw'umumenyeshamakuru. Nk'uko mwabivuze hariho ingingo nka zitanu ngenderwa ko umumenyeshamakuru wese, cyane cyane bwa mbere na mbere, inkuru ikaba ari inkuru y'ukuri, hari ibyo bita mu Cyongereza accuracy, hakaba no ku cyo kibazo cyo kwigenga mwavuze akaba ari independent, mwavuze kandi ikibazo cyo kuba nka neutre impartial, ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mwagarutse no ku kibazo muri izo ngingo zikomakomeye zigenga abamenyeshamakuru gutangaza inkuru, ariko ukareka kureka gucafuza umuntu, mu Cyongereza babita humanity. Akaba rero n'icyo kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko iyo ugize nk'amakosa mu mwuga wo gutangaza amakuru wihenze cyangwa byarakushikiye, ukaba ushobora gusaba imbabazi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, n'ibibazo nzo batumira ko tukayaga tukanonosora cyane rwose ku byerekeye ivyo izo ngingo ngenderwa ko ikintu mwushikiriza nka umushyanahe Eric nk'uko yatunganije ikiganiro kijyanye cyane cyane no gukoresha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru hisunzwe hagati y'akazi na muntu, ikintu cyihuta muri ibyo bintu mwo musaba ni nk'igihe kugira ngo murabe ko bitunganya ingana nk'izo zikazakorwa muri kazoza. Ala, ala, muri ngaha mwebwe?
ubwambere nabo sindabisaba Eric wenyine, ndabisaba igihugu cyose, ndabisaba Leta y'Uburundi, ndabisaba amashyirahamwe atabegamiye bya politiki, ndabisaba n'abanyamigambwe. Mu Kirundi rero dukunda kuca umugani mu Kirundi ngo ibwiye inama bigira imana, hako twoguma duterana imyereka, hako twoguma twibaza ko umwari umwasi wundi, hakiye ko twama turiko turayaga, kuko harya ikiyago n'ikindi mu Kirundi, ibintu byose biri mu Burundi bushira mu kuyaga. Mu gihe twomenya umuntu wese amakosa ahari, twirinda, twokwirinda guterana kw'ibintu kw'imigomo, twokwirinda kuvuga ngo uri naka, ngo uri naka, uri naka, twokwirinda uterefonye umuntu ukucumi umukupira ko cyangwa umuntu umuhamagaye ukamenga umwasi wawe, tukamenya ko iki gihugu cyose ari cyacu. Uko bigenda kose, uko bigenda byanka bikunda, mu gihe twese tw'Abarundi turabavuka gihugu, tuza gutereye inyungu z'igihugu. Rero z'abinzego z'igihugu n'amashyirahamwe kandi ibyiciro bya politike baho y'abanyamigambwe, tuba dukwiye kumenya ko twokwama turi tukamenya ko mu menshi makuru cyangwa umuntu w'umuwari wese namba mutegetsi tuzokoma tuko turayaga, kuko ndaguhamagaye nk'ubu ndagukereye ntumbwiye ikintu, umenye ko utanze isura atari nziza mu gihugu. Hanyuma tukamenya ko tuzamenshi amakuru cyangwa abari abanuzeye abatanga inkuru bose, tukamenya ko dutiza kubijyanirako, tukirinda gucyozanya. Gutyozanya ngo bajya ngo n'abasi b'igihugu, nta basi b'igihugu, twese turi bene Burundi. Mu myaka 2030, 2040, kumbure abantu 50, kumbure abatwara amashyirahamwe, kumbure abamenyesha makuru, kumbure n'abatwara igihugu myaka 50, nibakazoba gisigaye, hazorwarwa rukiri hasi. Tumenye ko abantu bako baraturaba, dutange kazuza keza, dutegure kazuza keza. Kazuza ya demokarasi, kuva mu kuyaga mu kuganira. Twame tuko turayaga uno munsi nambari ya Jean Pierre yumviye gukora ikindi kintu, kubera icyo umugore w'igihugu cyo agatekanzira mu seride hashi utobwira urundi ruganda rw'abamenyesha makuru, bakame ati iby'agatekanzira rumwe, kubera iki Leta y'Uburundi uyu perezida wa Repubulika kubera abamenyesha makuru agatubwira ibintu bitako biragenda, habuze kimwe bwe mufite ingorane zaha, hama tukayaga twagirana. Kubera iki hariho ikintu bita forum de parti politique ihuriramo n'imigambwe yemeye n'ubutegetsi, itokutunga yateka tuyage n'abamenyesha makuru kimwe, habuze iki kugira tuyage? Mbega kubera iki ubundi bushikiranganji butandukanye butubwira abatukati tuyage, dutere imbere, duteze imbere demokarasi? Kwa kwinubana kugabanuka kubera iki abantu bariko barayaga bakavugana ukuri atakurya umunwa ku bihanze igihugu? Kuko ndababwira ubwigenge bukomeje ni karahara mu Ruganda ntibacura, mu gihe twoguma tuyaga nk'uko byatuwe tukama turiko turayaga, tumenya ko twese dukunda igihugu, twese turi bene Burundi, atamwana n'ikinono, dutegereza gukora ibishoboka byo gutera igihugu, duteze imbere igihugu uko bigenda uko byose, amakuru ari meza akaba atojwe neza akavugwa, amakuru ari mabi atohojwe neza akavugwa. Kuko ndiko ndaguhaga akarorero Frederic, abanye turiri ategereza kuba guhamagara abamenyesha bakubwira bafashe kumenyekanisha ukuntu imyuzurira yagenze, hari abanyuzurira uheruka, habaye isibe uko nyine, habaye ibiza uko nyine, habaye igwana abamenyesha makuru bakenewe, abamenyesha makuru bakenewe, abategetsi bakwendeye habaye isibe n'ibiza, aharanira agatekanzira mu bice bashyiramo ari ibyiciro bya politiki, abo bose bakeneye kugira habe ibiza, habaye ibyaduka by'indwara abo bose babikorera hamwe, habaye ikintu icyo ari cyo cyose mu gihugu cyaba cyiza cyangwa ikibi, imigwi yose iteza kujya hamwe. None mu gihe umwe abona umwasi nk'uwundi bizogera ze, dukumenya umuntu wese uburenganzira bwiwe bakareka uburenganzira bwiwe akabukora, akabukora neza atari n'amategeko, hanyuma n'ubundi agakora ukuntu amategeko amurekurira akabikora neza, hanyuma bakarimburira hamwe bakavuga ati naka.
Murakoze Madame Aline Ndayishimiye, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwaganire na Radio Ijwi y'Amerika.
Murakoze
namwe Frederic. Murakoze ndabashimiye namwe mushyirantahe Eric Nsengimana ku kanya mwatoye kugira ngo mwaganire cyane cyane n'Ijwi ry'Amerika ku ruganda mwari mwatunganije. Mwakoze.
Namwe mwakoze cyane kutiyumvira kutubaza ibikorwa twatunganije, ndetse menyesha n'abari kubatwumva ko no muri yinga tuzoba turi kumwe n'abagore n'abagore hamwe n'urwaruka rusimbataza amahoro mu iterambere n'umutekano muntu mbere y'ikoragira hamwe ingene bo kwiteza imbere
turabashimiye namwe mu shira ntahe ala majesté barenga mwakoze cyane gose ku kanya mwatoye mu muganda ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo muramutima